tera no guaruka ubusore rakubaka igihugu kirango amahoro n'umutekano ku barundi bose
Waruka, waburi mwurundi chani mumahanga, urafisi jambo kuri kubu na kazoza kijihugu chao. Radio Inzamba, inaguha kanya kugira ngutangi nere rano yao.
Ni mkigani ilo, urafisi jambo.
Mkijia mwese mduteza matuwe ikiganiro ndafisi jambo chukuri wa gata tu gishimikie kukigongwe chumukuru wigi hugu kwa nyororo ibihumbi bitanu na majanabiri na mirongo tanu na batanu mugishikirizwa na Francine Kanyange
ndafisi jambo
tariki zitanu kukwezi haivarisi ndashimie yarashize umukono ku itegeko igiriye kigongwe abanyororo 5,255 asigura muri iryo tegeko ko mu byabitumye harimo kugabanya ibitigiri by'abari mu mabohero hamwe no kunywanisha abarundi twumvirize ibiri muri iryo tegeko tubibwirwa na Bertrand Ndakuriyo
abahawe icyo kigongwe abanyororo bamaze gucirirwa imanza zo gupfunga imyaka iri munsi cyangwa ingana n'itanu muri abo harimo abategwa n'icyo kigongwe abo nabo nabagirizwa ibyaha by'ubunyabwoko ibyaha by'agahomera bunwa ibyaha byo mu ntambara kwiba hakoreshejwe ibigwanisho kuja mu migwigwana guhungabanya umutekano w'igihugu guhotera kiremwa muntu hamwe n'icuruzwa by'abantu iyo ngingo y'umukuru w'igihugu itanga uburenganzira bwo kwidegembya yigakanda abakenyezi bibungenze canke bafunganywe n'abana abana bakiriwe imanza badakwije imyaka 18 abakiriwe imanza bagendana indwara zidakira canke zo mu mutwe cyo kimwe n'abakiriwe imanza bafise imyaka 70 n'irenga kuri abo hiyongera ko abamaze gushikana icya kane cy'umunyororo wabo bakazopfungwa icya kabiri cy'umunyororo bakiriwe abandi bagabanirijwe umunyororo n'abakiriwe umunyororo wo guherayo bazoca bafungwa imyaka 20 muri abo abakurikiranwa ku byaha bitarabwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ntibarimwo abandi begwa n'itegeko kugira bidegenje n'abakiriwe imanza bamaze bitatu bya bine by'umunyororo wabo abagore bahowe kwica abana babyaye cyangwa bakoroye inda bamaze n'imiburiburi imyaka itatu mu munyororo cyo kimwe n'abafungiwe ubunyonyezi ariko bagasabwa kubanza gusubiza amafaranga banyuruje no gutanga indishi zasabwe n'amasentare
Yamara ni bakugira ngwe Harabagirizwa gutoteza abandi Yamara bakihitegeza Harabagiko banyuye amatungo ya leta Yamara ni bakugira ngwe
Ugaruka mwakiriye gute iyo ngingo Igiriye kigongwe abanyororo Soprano ari muri Tanzania ati ni byiza ariko nuko harabagirirwa ikigongwe nibaheze ngo barikugwe.
Ugaruka ingingo y'umukuru w'igihugu navuga ko yakiriye neza cyane. Yakiriye neza cyane kumva ko niba yarafashe ingingo yo kurekura ifungwa ariko ufite amakenga ko izo mfungwa zizorekugwa izari zo kubera ko n'umunsi tuzi ari ugaruka rufungiwe ubusa. Abagiye kwamagana ikiringo cya gatatu cy'umuri spirit Nkurunziza no munsi bavundiye mu mabohero hari inzira karengane nyinshi cyane ziri mu mabohero y'igihugu cy'u Burundi ariko no munsi nizera ko ziri kuri uru rutonde rw'abo bantu bashaka kurekurwa ibyo ni uko ndabibona kumureka turindire tubihanga amaso tunamenyereye ko avuga bigaragara mu majambo izo byemera tubibonye
Maxence ari muri Mozambique Ati nibabe barekuwe ngo bace bazimangarira ubuzima.
Uyu mukuru w'igihugu na yakiriye neza cyane bose kurekura abanyororo kuko ko bamuburoko si byiza. Kandi tukaba tuzi yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho inzira karengane. Yego none uvuga nubwo na yakiriye neza cyane ntibagire nk'agahitiye cy'uko nobivuga. Uko kare baravuga bati bararekuye abanyororo barabagiriye ikigongwe umunyororo yagera arasohoka bwaca kabiri bakabona irengero ryiwe bagasanga yagiye gutorwa ikiziga ahantu hatazwi cyane bagiye kumuta muri Tanganyika cyangwa muri Rusizi. Rero abagiri ikigongwe azi uko abagiri ikigongwe yuko nabo bagiye kubaho nk'abandi banyagihugu babifitiye uburenganzira. Ntabagirire ikigongwe ngo basohore uburoko kugira ngo bajye mu bundi buzima batari biteguriye gusumba yaho bari bari mu buroko, ngo byo kuvuga yuko bashobora kwicwa. Reka hariho abantu benshi b'abanyepolitiki bafunzwe baragirirwa nabi, abandi barahohoterwa batagwa mu munyororo bahogwa ibyimbiro byabo bya politiki.
Tao ari mu Burundi atabazore kugwa baraca bihana ibyo bari bakoze ubwira ntibasubireyo.
Iryo bigo ngo bafungwa ni byiza cyane kuko yajya abantu bahanwa hanyuma bakihanuwe ugiye mu ifungiro ugiye ku ishuri urika hanyuma bakakora impanuro nyinshi. Ni rero nicyo mukwegihugu yakoze umubyeyi kuba yari mbiye kugira igikongo bafungwa abantu n'ibyumba bitanu, hanyuma nibacaha bazabihanura zikinze neza ntibashobora gukora ibibi. Bari dukora ibikorwa by'iterambere mu ngo, mu miryango, mugabo ntibashobora gukora ibindi bibi byotuma basubira ahantu nk'ahajya bavuye. Kuko basubira ahantu nk'ahajya bavuye ari ibintu bibi cyane. Hanyuma natwe nawe navuye birimbuye barabonye aho bari bari gutahana heza cyane ahantu habi. Baba bakwicirwa hanyuma baje mbere yo kwiteza imbere bateze intego z'umuryango ishyiriro ubwabo n'igihugu cyose giterekeje imbere. Yarakoze cyane kuba arize neza kuko ari kumwe abantu yarakoze imana muheza kimwe.
Derek ari muri Kenya nawe nyine abibona nka Tao ati abo bazore kugwa ntibace bajya kwitaho ibikorwa by'iterambere.
Iyo ngingo kweri twarayishimye cyane rwose kabisa, yagize neza cyane rwose kugira umutima w'ababyeyi wo kubabarira abantu abanyagihugu kabisa. Twarashimye cyane tumaze kubyumva. Ikindi tuza kw'iterambere nyine ryo guma ribandanya kubera yuko iyo umuntu agize ikigongwe akarekura abantu burya abayiturije ibihe byiza kugira ngo bakure amaboko mu mufuko bakore kugira ngo iterambere ribashe kwegera imbere.
Didier ari mu Rwanda ati iyo ngingo nta gashyiro ndayiha.
Kubarekura ni byiza ariko kuganje je numva bitashimishije ko n'ubundi baracafata abantu baracafunga abantu kandi abo bantu 5000 ntawuzi neza yuko icyo gitigiri cemewe kurekugwa yuko kizokwizwa. Muravyizeye ko abantu 5000 bazobarekura? Ntituvyizeye kora ko leta y'u Burundi ntituyizeye. Igihe ico kintu yo fondasi itaravaho ico kibi ugambe wo kurekura abantu nta gaciro tuzuha ko nubundi baravayo bagasubiza yabandi. Ariko umuntu yokwibaza mbega nabari 5000 gusa barekuye? Abagomba kurekurwa ni benshi, sababu 5000 cyangwa 5000 ni nk'imari imwe umuntu bafungiye ubusa bavandimwe. Si zuzo nyene gusa bigomba guhera, ariko ndibaza neza yuko hariho nibindi bigomba gucika mu Burundi. Kunyuruza abantu, gufata abantu ku nguvu, kubeshera abantu, irimentanya, kwicira abantu ubusa, uruhigi ku bantu, izo bitaracika abantu bazoguma bafungwa, abantu bazoguma baburi birengero, abantu bazoguma tuzoguma tubatakaza. Sagashora muri yuko nubunye kumbura hari nk'abantu 1000 binga bafashe mu gihugu cy'u Burundi ko kingana bamaze gufata umwe bafunzwe. None izo bintu sizo nyine gusa ngo turekure abantu 5000 sizo gukora mu Burundi, sizo dukeneye cyane. Ni byiza ko abantu bajye ku ari imijyango, turabizi neza ko ari imijyango izobona abo babuze bari bafunzwe, ariko hariho nabandi batazobona ko ico gitirinda bizi neza ntacyo bazokwiza cyane tubize n'Imana nabo bake bakabarekura. Mu Burundi abafunga ni benshi, Bunyoni arafunga, ndakugarika agafunga, wanyumva, Sirasi agafunga, Perezida agafunga, Chef d'état-major agafunga, umukuru w'imbonerakure agafunga, imbonerakure zigafunga, ubugizi imana agafunga, abagize amahirwe kubera ko abarokotse urupfu. Izo bintu bitaravaho nta nkeka yuko amabohero atazoguma yuzuye mu gihugu cy'u
Burundi. Akarenganyo yamara bari mu mimba, hari n'abandi nyamara ntibavugikwe nyamara cyose ni kimwe
tugume mu Rwanda Olivia avuga ko hari hakwiye izindi ngingo zerekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu
iyo ngingo jewe nayakiriye neza ni ingingo nziza iyo icyizere imiryango ababo bari barikiri mu mvuto bashobora kuba kandi bari hafi gusohoza ikiringo cyabo cyo gufungwa kuko abenshi muri bo niko byari bimeze abandi arabari bafungiwe n'ikiringo cy'imyaka itanu cyangwa munsi y'itanu ariko rero iyo ngingo nahari nari nziza njyewe mba nibaza nti abo bantu basubira mu buzima busanzwe gute baharakenewe abantu babakurikirana kugira basubire mu gusubira kubana n'abantu n'abantu baba bari bafungiwe ibyaha runaka bihari bizwi none muri icyo gihe basubiye mu buzima busanzwe abantu babakira gute bobo hari ukuntu baza nabo barasubira inyuma mu mibereho yabo mu kubana n'abantu mu mibano muri sosiyete ndumva hakenewe nk'urwego rushinzwe gukurikirana reintegration yabo muri sosiyete menyera kubana n'abantu niba ari ababigisha imyuga ari nk'abantu bari abana batoyi cyangwa imiyabaga nyine n'urwaruka nyine urumva abo bari bariyo bafunzwe bafite nk'imyaka 18 bakaba bamaze imyaka 5 igihe bari kuba bariko bariga bari kuba bariko bariga nk'umwuga ubatunze ico gihe bari bafunzwe muri ico gihe none abo basubira mu buzima ubuhe ko atabuzima bari bwamenye bwo guca amafaranga yabo cyangwa kwibeshaho nkabo rero bakeneye uko bo kwiga kwitunga nimba ari kubigisha imyuga n'ibindi ibyo bikaba ibyo rero nibyo numva biba bikenewe izo ngingo ziza ziherekeza n'iyo grâce présidentielle ico kigongo cy'umukuru w'igihugu
Bertrand ari mu Burundi ati iyo ngingo ni nziza nuko hari abakumiriwe nk'abafunzwe bazira ibyumviro byabo
ngingo ni nziza cyane na cyane cyane ko amabohero atari make yari yarengewe n'ibitigiri ugasanga ibitigiri biriyo ayo mabohero nta bushobozi bwo kubyakira agira ariko rero iyo ngingo bisabwa kwikogwa atakamwa na mama kabayemo igakogwa mu bwitonzi bwinshi bakaraba abafise bigiye bihano nk'uko babipfutse bakavayo bataraje ikica nk'ikiriyo n'ahandiho ingingo ubwayo yari nziza baraca baraba bongere bakiretsurire n'imbohe za politiki yuko ziriyo mu buryo ziragwiriye nazo baziketsurire kuko hari benshi usanga bapfunzwe bazira ibyiyumviro byabo ibisanzwe mu bihugu bivuga ko biri muri demokarasi nta muntu yari akwiye gufungirwa icyiyumviro cyiwe ariko mu buryo usanga cyane cyane aho umugambi sinera bagirijwe ibintu biriya ariko ugiye kuraba ugasanga bapfungiye ibyiyumviro byabo bya politiki nabo rero bari bakwiye gutezurirwa ku buryo batezurira bose atampunzi atakamwa na mama kabayemo
don ari mu Burundi ati iyo ngingo byaba byiza ishyizwe mu ngiro
aza ko ata muntu n'umwe atobora kwishima ariko iyi ngingo nubwo ari ingingo nziza turasaba kandi dushimitse yuko yoba ingingo ija mu ngiro kuko ni kenshi twagiye tubona kuri ibi bihugu batanga ibigongwe ku bafunzwe ntibijyane n'ingiro kubera cyo usanga benshi abasubira kandi kumara mu bushoho cyangwa se mu nyororo iminsi myinshi kandi bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ku bw'ibyo rero turasaba umukuru w'igihugu ko bokora ibishoboka kugira ngo abanyororo bahawe ikigongwe basubire gutaha bidegembye atakindi gihe kirekire kirinze kuhaca tugasaba kandi leta nubwo aba bantu bazoba bavuye mu busho kugenda babaha impanuro ibyo kandi nsubura amakinga yuko kenshi na kenshi ari imfungwa usanga zifungurwa ariko kandi zigasubira gukoreshwa n'inzego za leta mu bibi no mu bwicanyi n'ibindi byinshi bibi mu gihugu turasaba leta ndetse n'abafunguwe kumwe wese yomenya uruhara rwiwe kandi akamenya yuko agateka kanze na muntu ari kintu nasubiritswa mu buzima bw'umuntu cyo gituma dusaba leta dusaba n'abantu bose kugira ngo bakore ishoboka ingingo izije mu ngiro kandi umwe wese azi yitwararike agateka kiyo yitwararike n'agateka k'abandi tugasaba leta kandi ko abafungwa bakibenshi mu busho no mu mabohera atandukanye y'igihugu byiza bokongera kandi bagafungura kuko hari imfungwa nyinshi hariho imfungwa nyinshi za politiki zifunzwe zizira akarenganyo zizira akadondoberezo zizira ko zidasanga ibyiyumviro n'abana bariye turasabye ko bofungurwa nabo bakaronka umwidegembyo noneho demokarasi ikaba demokarasi nyayo mu gihugu cyacu Burundi pana demokarasi twama twumva ivugwa ku munwa gusa
mumenya ko mu mabohero 10 ari mu Burundi ari mu abanyororo barenga 13 n'amajana 2 mu gihe ubushobozi yarafite bwo kwakira abafunzwe ari bwa abanyororo barenga amajana 4 na 10 nkuko ishyirahamwe ry'agateka kazi na muntu akat ribimenyesha
abacamaza abamutunganirize bose utarate muzi ukichozi ni kimwe
Ikiganiro ndafise jambo tubisodereye aha twaciye nino itegeko ry'umukuru w'igihugu igiriye kigongwe abanyororo 5255 ugaruka rwarishimye naho hari abajinegura kubera ko hari abo byakumiriye bafungiwe ibya politiki hari n'ugaruka rwerekanye amakenga rufise yuko iryo tegeko rishobora kutazoja mu ngiro nk'uko bimaze kwibonekeza mwakoze kudutega amatwi naho butaha
Chari kikani, ndafiti jambo, mshikirizwa na radio Inzamba, agateka kawo.